Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigara.
Niriwe njuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane igenekezo rya 13 ntwara ntumwaka wa 2025 ayo twabateguriye nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Uburongozi bw'ihinguriro ry'icyayi ryitora muri komine Mugamba y'intara ya Bururi buragirizwa kugurisha icyayi bidakurikije amategeko. Abakozi b'iryo hinguriro badoma kuri toke ujejwe budandaji kwiha uburenganzira bwo kugurisha icyayi imombasa biciye ku mudandaza wo mu gisagara cya Bujumbura muraza kubikurikira. Mu gisata cindero naho abanyeshuri barenga amajana 5 nibo bahevye ishure mu gice cya mbere cy'uyu mwaka. Turi muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi. Imvo ya byose ngo n'ubukene burangwa mu miryango. Abajeje intwaro n'indero bakaba batanguye igikorwa cyo guhimiriza ku kamaro k'ishure. Abarimyi nabo bo mu makomine ya Kibago n'Amabanda intara ya Makamba bafise ubwoba bwinshi ko amapfa ashobora gutera umwanyoro wose muri iyo ntara kuko hamaze igihe haka uruzuba rwinshi. Bakavuga ko imirima myinshi yatanguye kononekara kubera ubwo ruzuba. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3@ inzamba@.org.
Ndasubiye kuramutsa mwese duheraye makuru kuri ino nkuru. Abakozi bo mu ihinguriro ry'icyayi itora muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi baridogera abarongoye iryo hinguriro babagiriza kugurisha icyayi bidakurikije amategeko. Bavuga ko amakamyo yuzuye icyayi agitwara imombasa mu gihugu cya Kenya kukigurishirizayo. Bagiriza urongoye igisata cy'ubudandaje muri iryo hinguriro kwiha uburenganzira bwo kukigurisha n'umuntu aba mu gisagara cya Bujumbura ari nawe ngo aca akidandaza imombasa mu gihe icyo gikorwa cyahora gikorwa n'ishyirahamwe OTB. Ibyo babona ko ari ubusuma bushasha bwadutse. Inkuru tuyibaze Odas Nimbona.
Utungwa gatoki gusumba abandi mu bayobozi b'iryo hinguriro n'umuyobozi ajejwe igisata cy'ubudandaji bamwagiriza kwiharira isoko ry'icyayi aho akorana n'umuntu umwe kigaheza kigashogwa mu gihugu cya Kenya imombasa. Ibyo byose ngo akabikora ku giti ciwe kandi byahora bikogwa n'iryo hinguriro. Umvirize umwe muri abo bakozi.
Bisigura gute ingene umunyagihugu asora mu cyayi agashora muri hoteli tuge tukabona iminsi yose bamakamyo bapakira amakamyo y'icyayi atwaye imombasa ndetse ku masare bihaye uburenganzira kwa kugurisha icyayi n'umuntu akagura amafaranga y'amarundi Bujumbura. Uwo muntu nyine agaca apfukira icyo cyayi agaca agitwara kukidandaza imombasa kandi icyo kintu cyakorwa na hoteli. Ubu rero ubwo ni ubusuma bwadutse bushasha bubize aho kwinjira muri gaca leta agaca yinjira mu mifuka y'umuntu yatiranguye Bujumbura agaca akishorera wenyine imombasa.
Bemeza ko bidahindutse iryo hinguriro rishobora kugara
abakozi bo na hoteli benshi bari kubaragahera kubera
uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye ubujeje igisata cy'ubudandaji muri iryo hinguriro ari nawe yagirizwa kugira ngo agire icyo abivuze ko turamukena.
Arakoze Odase Nimbona. Tubandanye makuru mu gisata cindero. Abanyeshure amajana 536 nibo bahevye ishure mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 muri komine Gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi. Imvo nyamukuru ngo n'ubukene bwugarije imiryango. Abategetsi bajejwe indero n'abajejwe intwaro muri iyo komine ngo bariko barakora uko bashoboye ngo batorere inyishu icyo kibazo mu guhimiriza abavyeyi n'abana kuvyerekeye akamaro k'inyigisho. Ni inkuru tubaza Evie Claude Nininahazwe.
Ibyo bitigiri biri mu cegeranyo cakozwe n'ibiro bijejwe indero muri yo komine ya Gashikanwa. Muri abo banyeshure 536 baheje ishure harimo 291 babahungu na 245 babakobwa. Icyo cegeranyo cerekana ko imvo nyamukuru ituma abanyeshure baheba ishuri ari ubukene buri mu miryango butuma abanyeshure batari bake bahitamwo guheba ishuri bakaja kurondera akazi hagati mu gihugu canke mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Izindi imvo zituma abo banyeshure baheba ishuri ngo nabaja kurongorwa hataragera hamwe rero n'abanyeshure babigeme batwara inda z'indaro. Icyo kibazo cyo guheba ishuri kirateye umutima uhagaze abategetsi b'indero n'abajejwe intwaro muri iyo komine, mbere bakavuga ko muri kino gihe batanguye kugendera imiryango irimo abanyeshure bahevye ishuri mu ntumbero yo guhanura kugira abanyeshure bagaruke ku ishure. Si byo gusa, abo bategetsi ngo bagiye kurushirizaho guhimiriza ababyeyi n'abana kuvyerekeye akamaro k'ishuri. Mumenya ko mu ntara yose ya Ngozi abanyeshuri baba 5,000 aribo bahevye ishuri kuva mu ntango z'umwaka w'ishure w'2024 ushira 2025.
Inzamba
Radio Inzamba agatika kawe tubandanye amakuru twabateguriye. Abanyagihugu bo ku mutumba Rutundwe ya zone Kiryama y'intara ya Bururi naha turi muri komine Songa baridogera utwara uwo mutumba ko agurisha ibinyobwa bya Brarudi ku giciro cy'umurengera. Ikibabaza abo banyagihugu nuko ku mitumba itandatu yose igize zone ya Kiryama ibiciro byadugijwe ku rugero rudasanzwe biturutse kuri uyo arongoye mutumba Rutundwe. Idonido na Pacifique Nkeshimana.
Abo banyagihugu bagirizwa witwa Dirangire Imana atwara umutumba wa Rutundwe wo muri zone Kiryama kwa duze ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi igihe cyose bibonetse. Abo banyagihugu bakemeza ko agurisha ibyo binyobwa mu mitumba yindi ya kure ku giciro cy'umurengera nk'uko umunyagihugu abisigura.
Iyo ushitse inzoga zikaza ashaka kuziha abenegihugu ngo bane kwijya beya leta bona leta kugurisha 2,500 amusiteri 3,500 ariko we washagurisha pirimusi 2,500 nawe yahazigurisha ku bazitwara kure mu mitumba amusiteri akagurisha 5,000 nawe yahazigurisha ku bazitwara kure mu mitumba ya kure niyo murumva ko turushye twebwe abenegihugu bo muri zone Kiryama.
Abo banyagihugu ba zone Kiryama ya komine Songa babona ko uwatwara umutumba wa Rutundwe ateye ikibazo mu bintu byose byankenerwa muri iyo zone, basaba ko yobogozwa mu mabanga ajejwe.
Umuntu urumva yarakuriye angere arakubwiye nabi arakubinyobwa arakubwiye nabi bisaba yuko botugarutse ivyo bintu bigahinduka bishobotse bakamukora no kuri iyo murongo w'ibinyobwa turarushe turarushe abenegihugu bo muri iyo mitumba. Umusanzu zone Kiryama ifite imitumba 6 umva turarushe twese iyo mitumba irarushe turarushe.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka uwo Gerard Ndereyimana atwara umutumba wa Rutundwe kugira agire ico avuze kuri ibyo yagirizwa.
Mu gisata cy'uburimyi naho amakenga ni yose mu barimyi bo mu makomine ya Mabanda na Kibago mu ntara ya Makamba basa ubwoba ko umwimbu utazogenda neza biturutse ku ruzuba rwinshi rumaze iminsi rwaka muri izo komine. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu barimyi bo muri komine Mabanda na Kibago wabitumenyesha bavuga ko uruzuba rumaze iminsi rwaka rwatumye ibiterwa byuma ngaho muri izo komine uko ari zibiri. Abo barimyi bakaba bafise ubwoba ko bagiye kuzobura umwimbu bakicwa na kigoyi. Ibyo biruko mu gihe kigo ijebu cyari cyabijeje ko imvura igiye kugwa ari nyinshi ariko barindiriye barahebura.
Urutsubagusa abantu n'ambari muri ijebu nabo izabo byarayanga kuba bahenda abantu ngo nibarimwe nibatere ndabo n'izo twateye cyumye ibihabwa umuntu yarimye nengo imukw'icenda turarushe tuwe gusa ntibasubiye kuduhenda ntibahore turindire icyo Imana izokora. Nakubwiye gukoresha ngo imvura ngo iraza kugwa ngo ejo ngo hirya y'ejo kuko nibura agane n'akamara amazi akabisa.
ngumenya ko iryo kena y'imvura yataze itibonekeza muri ayo makomine abiri gusa kuko no mu bindi bice by'igihugu naho nyene ari uko. Uruganda rwa Rwinzamba gatika kawe twagerageje kurondera abarongoye ikigo ijebu gikurikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Arakenuye Jean Baptiste Bireha, imbere yo gusozera aya makuru mukurikire akamo kishiramwe Focode mu ntumbero yo gukebura kubijanye nifungwa ry'agateganyo.
Sama ntubimbwa karebo karibo kibugita tujinjati
kumera komera muzasirize yo umvise ukuntu atangwe kugenda gura kuri azenda bitese bashaka amaboko eh abasambaga abyita nka bitwa niba bamaraso nka zobirwa ko nibirenge bishuhe
none wewe umurikira he ko maradio yo se nimbuka kwaniro nta kindi kivuga kuhohotera abantu guhohotera abantu kwabaye rupyino mishwanje hajya rero ko harimo abamenyesha makuru nabo mu mashami yitwa ngo arigenga kandi agengwa n'abakoroni bazotwayagura n'icuya kibire
mbarwaga basatirize abavuga nabo bazoranyagura materi yari yatubaha amazi babuze aho bandika tubahimakuru n'amakaramu
hagera kuri abo bamenyesha makuru n'abo bashenzi bakorera abazungu hoho usanga isi yambaye amababa.
Komera komera basatirize ndi Golfe Kiro ni kuvuga Jenerali Karonda nazi ko batazi kode nk'izi bijya mwumva ku maradiyo no ku mbuga ngurukana bumenyi mu byimba amatwi byose twebwe icyo cyo twifite mu ntoki nta muntu n'umwe wo kwitambika imbere ntimurinze mwumva Jenerali muzima avugana namwe no kubera numva kurenga muri ko muragugumwa si ubwoba turabibona umuntu tumwiketse turamwitanga ibindi tukazobyiga mu nyuma ibyo by'amashyirahamwe n'amenyesha makuru nabyo tuzobereka ko batasaba ibombe guba burya buriko buragiragira tuzomusanzwe ayo basangire bonane canke tugaburire ingono amakungu nayo tuzoyereka yuko tujya dukarabye kera noneho n'ubutungane ndabufise mu minwe ubugira ngo fyo ndabatuma mu fyole canke mu fsenyore guba rero aha ni kuri parke naho aya mategeko mushikiriza amanza pazikare agahinyanyura.
Jurnaliste Gateka Solange wagizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kwifatikanya n'abifuza gutera igihugu kugomba kugerageza kwica umukuru w'igihugu mu kugumura abantu no mu gukwiragiza amakuru acavuze isura y'igihugu. wewe ntuje ko inkori itarutse subira mu gasho uzoburaburana mu kwezi kuza.
Ivyo gango nibi uzanye by'inkona mu nta kuba umunywanyi w'umugambwe sindavyaza n'uburenganzira bwawe muga sinemera na gato kumfata gutyo parike ifunza neza ne mu gihe amategeko ayihindwe tsinde zishobora kuba zimwe naho nyene ufite dosiye abisaze kubera iki utabikurikije ukanzanira iby'inkona zirikana kubiteza agatima mpembe ari ugupfa narapfuye sinkangwa n'uko mwamboreje kugomba mu nyice nzopfira ukuri.
Erega naho nihagarara ko karabaye umutima uranyagiri mugabo bakibumwita na Jenerali Karonda boca abana mu rusizi rega ntizagatwe nta kundi.
Alo mon Jenerali karadere ye nyakuba
papika kora ibyo wiza kandi ndategetse jewe naho ndi Jenerali mfite amashuri umunani n'imbutabizi nzi kurasa n'ibindi bisa n'ibyo urazi ko jewe ntavuga kabiri icyo mvuzwa cumba hitamo
none ga mon Jenerali ndabinyegeza gute ko nanje bica ninja kugata
wowe shabatika none ugira n'ibindi bihano baguha zo gufunga gusa hanyuma ntuye no gufungwa iriga nawe rawe wowe ufunzwe ushobora gukurayo ariko bagafunga jewe cyangwa bakanyica ngenda nakugaritse bashi bugita niba gusiga iriga sirapanze
mon Jenerali byanse
ndaguhaye amasaha atatu ube watoye kubikora ahandi ho ari wari yaruka na kare ingona wasanga zikumbuye akanyama k'umuntu
reka ngerageze mugabo bajya abantu bicishije ni benshi abo maze guheza mu mvuto bazompumira
ingereza izanyu zarahinyuze mon Jenerali ngicegera tutwara peshi naba neza huri wamaze gufatwa na wewe wowe n'abasoda barimo ukanana barakurasa ubwo mu ruhanga umutahe wagushikiriye.
Iki gikino cyatunganijwe n'ijambo Focode mu ntumbero yo gukebura ku bijyanye n'ifungwa ry'agateganyo. ikiringo giteka ni kudama teke giteka kwa kuwa hili ikambira mateke kwa hindu kito kiringo kikagawanyo huko tumisanga mchigi joshiangu jakozi
ni kuri kano kamo duciye dusozerako amakuru twareko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurike bakoze bagenzanje bafashije kwegeranya ano makuru atankumanzi murwanigwe mubanyu no muvyanyu naho ubutaha kuri radio Inzamba agateka kawe.